Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Bamwe baravuga ngo twebwe ngo duhunga ngo biwabiva ku maradiyo, abandi bakavuga ngo twebwe duhunga ngo batugira ngo imanira kure ngo turadutera ubwoba. Ibyo ni ibyitwazo, ntabwo ari byo.
Uwo ni Buramatari w'intara ya Kirundo Reverien Nzigamasabo avuga ku kugene umutekano wifashe muri iyo ntara. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara imbere yaho dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru twateguriwe kandi tugira dushikizwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, nayehe makuru avuga muri iki gitondo?
Waramutse neza nawe Fidele, mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Amakuru tuyahere muri Israeli. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu aravuga ko hazakora ibiri mu bubasha bwe byose kugira ngo abaturage bose ba Israeli bagire imibereho myiza kandi batekane. Bwana Netanyahu ibyo yabivuze ejo kwa gatatu i Yerusalemu, umunsi umwe nyuma y'uko ishyaka rya Likud ritsinze amatora y'abadepite. Mu majwi hafi ya yose yabaruwe, ishyaka Likud ryegukanye imyanya 30 mu myanya 120 mu nteko ishinga amategeko, ugeranije n'imyanya 24 y'ishyaka rinini Zionist Union byari bihanganye. Amaperereza yari yakozwe ku munsi w'itora kwa kabiri yasangaga ayo mashyaka abiri hazagira imyanya 24 buri ryose. Umuvugizi wa Presidenti ya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Josh Ernest yavuze ko sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry yahamagaye Bwana Netanyahu amushimira insinzi, kandi ko Perezida Barack Obama nawe azamuhamagara muri iyi minsi. Ernest yavuze ko ubufatanye mu by'umutekano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli buzakomeza, kandi yumvikanishije ko hazashyigikirwa igisubizo kizatuma haba ibihugu bibiri bituranye, Israeli na Palestina. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS Margaret Chan ejo kwa gatatu yavuze ko yifuza kuba yafunga imiryango y'amasosiyete y'itabi. Chan yabivuze mu nama mpuzamahanga ku itabi cyangwa ubuzima mu magambo y'icyongereza Tobacco or Health ejo kwa gatatu Abu Dhabi. Chan yabwiye intumwa zari mu nama ati urugamba ntiruzoroha, ntituzahwema kugeza amasosiyete y'itabi afunze imiryango. Yavuze ko amasosiyete hakora amasegereti akoresha uburyo bwose hagerageza guca iruhande amategeko arwanya itabi mu mpande zose z'isi, harimo guha inkunga y'amafaranga amashyaka n'abanyapolitiki. Impuguke mu by'ubuvuzi ivuga ko gukoresha itabi byaba kuri tumura cyangwa kuri kihekenya bitera indwara zirimo kanseri, indwara z'umutima na diyabete. Izo mpuguke zinavuga ko guhumeka imyuka y'itabi bitera kanseri abatanywa itabi, bikanabakururira ibindi bibazo. OMS ivuga ko itabi rihitana miliyoni 6 z'abantu buri mwaka. Indege yitwara itagira umuderevu bita drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyepfo ya Somalia yagabye igitero mu cyumweru gishize cyahitanye uwari umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi ba Kiyisilamu Al-Shabaab. Ibi byemejwe ejo kwa gatatu na Departement y'Ingabo za Amerika Pentagon. Icyo gitero cyo ku itariki 12 z'uku kwezi kwa gatatu cyakubise imodoka ya Adan Garal wari umuyobozi w'umukuru ushinzwe umutekano, nk'uko byatangajwe ijwi rya Amerika ku munsi icyo gitero cyabaye. Pentagon yavuze ko igitero cyagabwe n'indege yitwara hafi ya Densur muri Somalia cyongeye gushegesha bikomeye Al-Shabaab. Ingabo za Nigeria zivuga ko nta gakuru zari zabona k'abanyeshuri bakobwa barenga 200 ngo zibe zamenya aho baherereye. Abo bakobwa bagizwe ingwate mu mwaka ushize na Boko Haram. Nta gakuru kabo nubwo imijyi myinshi uwo mutwe w'abarwanyi wari warigaruriye wayambuwe. Umukuru w'ingabo za Nigeria General Kenneth Minima yabwiye abanyamakuru ko abasirikari bashakishije amakuru y'abo bakobwa muri utwo turere twabohojwe, ariko ko ababajijwe bose ntacyo bavuze cyakumvikanisha ko abo bakobwa bakuwe i Chibok baba bari muri utwo duce bakaba barajyanywe ahandi. Minisitiri w'intebe wa Tunisia havuga ko abantu 19 barimo mukerurugendo bishwe ejo kwa gatatu ubwo abantu bari bafite imbunda bibasiye abagenzi basura inzu y'urwibutso ahitwa Bardo. Babiri muri abo bantu bari bafite imbunda nabo bishwe n'abashinzwe umutekano baje gutabara. Muri ba mukerarugendo bishwe harimo abataliyani, abadage, abakomoka muri Espagne no muri Pologne. Babiri mu bashinzwe umutekano nabo biciwe mu bushyamirane n'abagabye igitero. Ibi byatangajwe na minisitiri w'intebe mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Perezida wa Sierra Leone yarayirukanye vice-perezida we Samuel Sam Sumana n'ubusanzwe wirukanwe mu ishyaka riri ku butegetsi mu minsi ishize. Yashinjwaga guteza ubushyamirane no gutangiza ishyaka rya politiki rishya. Perezida Ernest Bai Koroma watangaje iryo sezererwa rya vice-perezida ejo kwa gatatu yasobanuye ko Sam Sumana yataye akazi. Vice-perezida yasabye ubuhungiro muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sierra Leone kuwa gatandatu w'igishize, ariko nyuma yaje kugaruka mu nzu ye. Mu byumweru bishize uyu Sam Sumana yarishyize mu kato kubera gukeka ko hashobora kuba yarahuye n'abantu banduye indwara ya Ebola. Igihe cye cyo kuba mu kato cyarangiye ejo bundi kwa kabiri. Perezida wa Sierra Leone Koroma yavuze ko azashyiraho undi minisitiri w'intebe mushya mu minsi iri imbere.
Turagushimiye Eugenie ku makuru ejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya w'inkuru nyamukuru. Ubuseruko bushira ubumanuko bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera, hari imiryango y'Abarundi yatanguye kuhahungira ivuga ko ifise ubwoba bw'intambara ishobora kuba mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi. Inkuru ya Eric bagira ubusa.
Nta mubare ufatika wamaze kugera mu Rwanda ariko bimeza ko berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu. Ab'Ijwi rya Amerika yabashije kuvugana nabo bari Nyamata mu karere ka Bugesera. Twatangiranye n'uyu mukecuru.
Nagaze hano kugwa ibintu mva ku radio no mu bantu. Byuko nyene ibintu bimeze nabi bivuga ku radio byivyerekeye nyene intambara kubwo umukuru w'igihugu. Nyene birimo amahane yo kuvuga ati navemo hatwara abandi. Ikingo cyo cyarangiye. Hanyuma nawe akavuga yuko atavamo yitoza. Nyene abanyagihugu bakatukavyumviriza tukavuga tuti ha. Nise kuri amahane ko ashaka kwitoza gumemwo kandi kabisaba kwavamo tugirike. Uruko uravyumviza ku radio kavuga bati urashaka guta igihugu mukaga kuko ikiringo cyawe cyararangiye vamo tewe tubyumvise yuko rero kuvuga ati igihugu cyarasubira mukaga intambara iba twumva ko intambara nta kiza ikiba mu bantu atari uko abantu bapfa kwaza kumva no mu banyagihugu nyine ivyo bavuga nyine byifashe ukavuga ati intambara itegeza kubona ko n'abanyagihugu bavyimbamo nabi bivugwa nabi bose bafite mu bwoba tukabona ko bose bariko baraza nyine bahunga bazi no mu Rwanda tewe igihugu cy'u Rwanda kimeze neza kirafite kuba cyo twakira.
Iruhande rw'uyu mukecuru Arise niyo nkuru, umwana w'umukobwa uvuga ko yigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, yatubwiye kuri bimwe mu biganiro byiganzaga mu ishuri no hanze yaho bifatiye ku mwuka uri imbere mu gihugu.
Kwishura umwana araho twatwicaranye impango yitwa ngo nimbonera kora yaza akatubwira ati basha dutera inkuru mu ishuri mwarimu atari hari yasohotse tukaganira bisanzwe akazanamo ibintu by'intambara nyene akatubwira ati mwebwe mu mizi amavyi azomura giheha natwe twavyumvuko tugiye mu isoko tugiye guhaha uja aturiko turagaruka tuvuye mu isoko hati haza umugabo aduka aguma azamuka asunika igare twari kumwe n'undi mukobwa nyine yasigaye Burundi aca tubwira ngahenga ibyo bikorwa ngo ukuntu bigamagama mu nzira ngo bibere igipanga nje yanace numva nyine ndahagumye mama nawe akambwira ati ntituzogwe hamwe sinkibasha kugenda nimugende mwarokoka imana izabikoze.
Abarwanashyaka ba CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ngo ntibabura no kwibazira abadashyigikiye ko perezida Pierre Nkurunziza yasubira kwitoza ubugira gatatu.
Mbonera kurezira bitwemeza yuko nk'ubu baraza bakavuga uti yatariki iratevye kugira urumva yatariki iratevye kugira dukora icyacu
icyabo babavuga n'ikihe
kwica
hari mbonera kureyeze ibikubwira
imbonera zibivuga ku mugaragaro nta kwihisha itarike zitatu z'ukwezi kwa gatatu nyene ubwo twese twideze ko turi bupfu kwimbonera kure mukegwa murore kobaza ko bari buze kudutera ubwo tuba turabisimbutse turavuga kuti ubwo tubisimbutse rero twihungira hakirikare
ubusanzwe abarundi n'abanyarwanda mu karere ka Bugesera barahahiranaga umunsi kuwundi ni ingingo ishobora guteza ugushidikanya gukomeye ku cyaba barundi bise ubuhunzi cyane ko n'ubuyobozi bw'akarere bacumbitsemo butaremeza ko bubazi nk'impunzi gusa bavuga ko bari mu kagabo ntibabura gukomeza gushimangira ko batari mu Rwanda kubwa inzara
yo nkura mu rugo nkasohoka nkagenda umuntu ageze wangara gucya nkanje n'imyaka nari ibyo natemuze sinokura mu byo ngurisha nkasoma nkajya ari inzara nkugara ibintu nkugaranira mu nzu nkaza ngaragara ibyabe ni nyine nuguraniye mu nzu nibyo mfite kuba nokuramwe ikingiza imbere nkavuga ati ndagiye gusuma nimba habidahani nkaje gusuma hajya mugahuba mu rugo rwanje nkakora ndi mu rugo rwanje ariko sinabitonje mu kindi gihugu ari inzara ngana gucya oya imyaka mfite arenze ko nokwangatwa ni inzara
iburundi twarejeje biharage burundi twarejeje imyumbati imvura yaraguye n'ubu ibintu barateragiye n'ukuri sinzari tuzana kwebwe turakurikirana iradio buri munsi dukumva ko inyuma hari ikintu gihetswe kandi gishobora ko
inzu babayemo bamwe ngo barajya bazishyura imibyizi bahingiye banyiramazu muri iki gihuruzu warwacanye mu Bugesera guhinga birasa n'ibidashoboka kubona icyo barara aho kinjira mu nzu nabyo biraguye
aha niho murara
kwa basanye ntakankejeje mbe najyamye
Agasambi katangana na metero.
Nene kwa kwa mai kwa arukuna bara kwa kwa fite. Gani chigongo ya jiz?
Nyumbara gikwiye mu cyangwa umusambi urashira ngaho kajyama kandi ibintu by'amarasiyo nabyo ntibikunze kuboneka kubera nari no zuba
ndasaba nyene leta y'u Rwanda ko yondotse icyo fungura ikandosanye nahomba ubwo se indonkeje icyo fungura ntindosa homba ubwo se no gifungurira hehe
umurongo wa telefone na bwana Jacques Gashumbu uyobora umurenge wa Nyamata mu Bugesera yatubwiye ko bari kugenzura neza ibyabo barundi kugira ngo bimenyekane kuko ngo nta n'umwe urishyikiriza inzego zibishinzwe agaragaza ko ari impunzi Ibivugwa n'inzego z'ibanze Bugesera ni nabyo biri ku rwego rw'igihugu. Ministeri yita ku mpunzi yemeza ko nta mpunzi barashyikirizwa ivuye Burundi. Igihe bizagaragara ko ari impunzi, ngo ni nabwo bazabona ibiteganywa n'amategeko. Bwana Frederic Ntawukuri ryayo ashinzwe itangazamakuru muri ministeri yita ku mpunzi no gukumira ibiza.
Ubwo rero ku rwego rwacu rwa ministeri, igihe bidekaraye nk'impunzi niho dutangira gukurikirana ibibazo byabo. Ariko igihe bakiri mu giturage gutyo baraho ngo batari bavuga ko bahunze ngo babibwire ubuyobozi. Icyo gihe zego zishinzwe abijana bazoka nizo zireba nimba abo bantu binjiye bari mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko
kuruba abo barundi baba mu Rwanda baremeza ko bategereje ku mwuka wa bamwiza amatora arangiye bakazabona gusubira iwabo baravuga kandi kuretse bo berekeza mu bice bitandukanye by'u Rwanda hari nabandi berekeje mu bihugu nka Tanzania na Uganda bose barikanga intambara itutumba mu gihugu cyabo cy'u Burundi ishingiye ku matora y'umukuru w'igihugu Eric bagira ubusa ijwi rya Amerika Ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Tukivuga kuri inkuru y'abarundi bahungira mu Rwanda mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na buramatari w'intara ya Kirundo Reverien Zigamasabo kukugena umutekano wifashe muri iyo ntara
Yego nibyo murakoze cyane bwa mbere mpande ababwiye ko byifashe bizanye n'umutekano mu ntara y'iwacu ntara ya Kirundo iratekanye mu makomine yose abanyamene gihugu abanye neza baraza kubikogwa babyabo bya mikyose mbe ikintu kiduhangayikishije ubu n'ikibazo kijyanye n'imvura itagwa maze n'ibindi bitatu bitaronka imvura ndoze ku kibazo mumbajije kijyanye n'abanyagihugu bariko barahunga nibyo tumaze iminsi naho twatanguye kubyumva amakuru twumvise muri RPA ya ejo babivuga aravuga mugabo avuga ibintu anabeshya avuga ahantu mu rusabo ntabwo byari byo harabaye ntuze ya igihuha cyandurutse ku mufasoni wa politiki yitwa Gwasagatu bashyize kuri Kibujumbura hanyuma ahantu muri siti busoni bitaruzyege abantu bahaba ahantu begeranirijwe hamwe bakuwe muri mu ishyamba rya Murehe basabasa mu gihugu ati intambara iratanguye rero bahereye ku mugore wa Gwasa abene gihugu baratekera ukwabo abo muntu wacu atubimenya hakiri kare amakuru y'imitumba bari kumwe n'abarongoye zone basabaragenda barabagarura ati nta ntambara ihari habaye igisigi Bujumbura amamuzyumva byama byabaye kunoze ugasanga umuntu kanaka aragize isanganya igire ni muhumure batabasira mu ngo zabo
abanyagihugu gushika ubu bo bamaze guhunga mu bashira ku gitigiri kingana iki twafise umumenyesha makuru ari mu Rwanda amaze kwemeza ko abanyagihugu bahunze
tumaze kuronka bamaze guhunga tuvuga ko kubavuga batitwe twahunze naha muri komine ya Kirundo ni miryango numvuye mu nama batiye imiryango ingana 8 harimo abantu 209 no kuvuga abagore na cyane cyane n'abana nibo bamaze guhunga muri komine ya Kirundo muri komine ya Busoni gushika ubu kiretse abantu bagenda i Rwanda kwicira ingero nta bantu muri komine ya Busoni baravuga yuko bahunze muri komine ahubwo ya Bukabira niho naho twumvise nuzeya bavuga ngo abantu barahunga ariko aho tuvuye kugira inama muri komine Kirundo bavuga yuko harimo n'abantu baza bava kugatimbiri kano kano rubibe ni komine ya Kirundo Musumba wa Cheru bavuga yuko baje buti nabo baza bakajabukira ku Cheru batubwiye ko nawe ari imiryango nayo ishika itanu mu majambo apunyapfuye navuga yuko gushika ubu abamaze guhunga batubwira ati aba n'abahunze tukanagenda natwe tukanibonera nk'umuntu rwo gugaye maze kumva imiryango cumi irimo abantu 51
muri iki gihe ikintu muri kamurakora ku giti cyanyu cy'umutegetsi arongoye ntara kugira ngo abo bantu bahunze bahunguke n'iki
ubwa mbere ho harabamo tumaze kugarura mu kayira bataranahunga hari abantu bashyika hasi imiryango 30 twagaruye ivuye muri iyo site ya Ruziyege muri komine ya Busoni bace basubira mu ngo zabo ubunyere tuvuye kugira inama muri komine ya Kirundo ku mutumba wa Runyonza aho naho hari imiryango 5 maze guhunga twabagiriye inama baratwemerera yuko bene wabo bamaze kuza bazosikira abo bahunze nibamenye aho bari kugira ngo tugende kubazana aho bahungiye ngaho mu Rwanda kuko benshi bagendaga hagufi ya mu karere ka Bugesera niho baca bagenda hagufi rero hamwe tuzomenya aho bagiye guhungira twebwe tuzofata aho urumva ko ari bake cyane tugende tubagarukane kuko no mu Kirundo nta ntambara ihari ikibazo dufite ubu navuga yuko ari cyo benshi batangiye ikibazo cy'imvura itari kiragwa kandi ari gihe kinini
mwavuze ko abantu mu banyagiye guhunga cyane cyane ari abapfasoni hamwe n'abana murashaka kutubwira mwiheje biko bira ni kubera iki ari uyo murwi w'abanyagihugu uri kurahunga
we murumva tubagije nka bene gihugu turabaza none ko mutubwire ko muri ko murahunga ubwoba kuki yagenda abana n'abagore bagora abona abagore n'abana biragoye yuko bohungana nabo ico bituma umuntu avuga ati twe turabagabo tubaye turasunza urugo mugaba abagende kuba baragira bo bagokwera bagoye ihunga ryabo abana biragorana ariko tuzi umuntu uri kurihunga na wenyine birakorohera ahubwo turanabaza none muhunga iki niyo gituma muhunga bamwe baravuga ngo twebwe ngo duhunga ngo biva ku maradiyo ngo bijyanye n'intu z'amatoro nyine azogenda abandi bakavuga ngo twebwe ngo duhunga ngo batubwira ngo imanira kure ngo ziradutera ubwoba abaza abandi muri izo manira kure kuko hari abantu bagirira itera byo imbonera kote kada ibyo ni ibyitwazo ntabwo ari byo ni ibintu by'ibihuha abantu bahuhuta ngo intambara izo i Burundi ngo ibintu tugiyemo ngo intambara biza kuzoboneka
Reverien Nzigamasabo uramatari w'intara ya Kirundo murakoze cyane ku kanya mwaduhaye
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ubu ni wa mwanya w'ikiganiro c'amagara y'abantu mwateguriwe kandi mushikirizwa na Eugenie Mukankusi
nshuti mwumva Radio Ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima nagira ngo tuganire n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi
nitwa Major Dr. Kanyankore William nkabandi umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu
nongeye kubashimira Dr. Kanyankore kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire hari ibibazo birimo kuboneka muri iki gihe by'indwara zitandura zirimo kwiyongera muri make izo ndwara ni nk'izihe
indwara zitandukanye turimo kubona ziyongera muri iki gihe ni indwara cyane cyane indwara ya diabete indwara ijyanye n'umuvuduko w'amaraso mu kirimi cy'icyongereza yitwa hypertension cyangwa hypertensive hanyuma hakaba n'indwara za kanseri hakaba n'indwara zindi z'umubiri zijyanye n'impyiko imyijima ari za hepatite B na C izo ndwara zose turabona zigenda ziyongera cyane muri iki gihe nyuma y'imyaka 20 jenoside y'abatutsi yakorewe mu Rwanda irangiye abantu babayeho mu buryo bafite byose bivuza bafite amavuriro abegereye ariko turacyabona izo ndwara zose zikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage bacu kuko zirimo kwiyongera mu bwinshi kandi ziteye impungenge
none murabona biterwa n'iki kuki ni kuki izo ndwara zirimo kwiyongera
izi ndwara mu by'ukuri zitwa NCD cyangwa non-communicable diseases indwara zitanduza ni indwara ugereranyije ubona ko zituruka mu mibereho cyangwa ibyo bita lifestyle uko abantu babayeho ibyo barya ibyo banywa uburyo babayeho cyane cyane bituruka ku mirire n'imibereho abantu bafite muri iki gihe murabona ko nyuma urwanda rumaze kugira umutekano imyaka irashize igera kuri 20 abanyarwanda babayeho neza mu byukuri urebye imirire yabo yarazamutse urebya imimwere yabo ijyanye n'ubukungu bihagaze neza ubona ko abaturage mu byukuri bashobora kwigezaho byinshi bakeneye harimo imirire nyine myiza yuzuye ugasanga abantu bari yongera ibiro ariko
cyane aha ngo mudusobanurire ariko imbere yuko dukomezanya ngo mudusobanurire umuntu yavuga ati u Rwanda rwateye imbere imirire yagenze neza kurushaho none ni kuki abantu baba barwara kandi babayeho neza kurusha mbere
yego murabizi neza ko kutagira imirire yuzuye bifite ibibazo bitera ariko no kugira naho imirire myiza cyane nayo uti control cyangwa ngo wipimire nabyo bishobora gutera ibindi bibazo ibintu byose bikeya cyane bishobora gutera ikibazo n'iryinshi birengeje kamere byo bishobora gutera ikibazo Ujukuru rero ibyo navugaga nuko iyo abantu barimo kurya ibintu byose bahuye nabyo batarobanura cyangwa babyigezaho mu buryo bwinshi
cyane batarya ku rugero
ariko harimo n'ibindi twavuga bijyanye no gukoresha inzoga itabi n'ibindi byo bya bwenge bya tubona hirya no hino nabyo bishobora kugira ingaruka azitera izo ndwara zitanduzanya nka kanseri yo mu bihaha kubanywa itabi kanseri zo mu mara kanseri z'impyiko n'imyizima byose bituruka kuri izo lifestyle cyangwa imibereho abantu babayemo cyane cyane n'abantu biyongera ibiro byinshi cyane kandi badakora na
bakarwara diyabete
yego
none se ubu harimo gukorwa iki mumaze kubona iyo mibereho y'abantu muri kino gihe n'izi ndwara zikomeje kugenda zigaragaza harimo gukorwa iki kugira ngo mufashe abantu kurwanya izo ndwara
bikorwa ni byinshi ariko cyane cyane mu rwego rwa politiki ya Minisiteri y'Ubuzima harimo gukorwa ubukangurambaga budasanzwe aho ibigo nderabuzima ibitaro ndetse n'ibitaro bikuru cyane cyane ku maradiyo na televiziyo abantu bagerageza gutanga ubutumwa bigisha abantu ku bijyanye n'izi ndwara zitanduzanya uburyo bazirinda cyane cyane birinda nyine iyo byose nagiye mvuga haruguru bijyanye n'imirire myiza cyangwa kurya ibintu byose bibonetse cyangwa byinshi atari byinshi muri kantite cyangwa se mu biro ariko nubwo ngo kubirya kenshi buri gihe utarobanura bitanga ibinure ku mubiri bitanga ibintu byinshi bituma bibloka imiyoboro y'amaraso ibyo byose ni ingamba zihari zo gukangurira abaturage twigisha icya mbere rero nakubwira nuko izo ngamba zirahari ndetse dufite ibyo bita radio spot cyangwa se amatangazo ahita ku maradiyo ubukangurambaga bw'abajyanama b'ubuzima tugisha ko babwira abaturage bacu kwirinda izo ndwara zose ingamba zo zirahari ni nyinshi kandi zirakorwa tukaba rero muri iki gihe ndetse twarashyizeho n'icyumweru cyo gukangurira abaturage bacu kwirinda izo ndwara zijyanye n'imirire cyangwa se indwara zitanduza
ubutaha Dr. Kanyankore ndumva mwaza tubwira buri ndwara tukagenda tuyisobanukirwaho tukareba icyitera n'uburyo umuntu yayirwanya kugira ngo abantu barusheho kuzisobanukirwa noneho mu gusoza muri make mu minota dusigaranye nizihe nama mwaha abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika mu buryo bakwirinda izi ndwara zitandura
murakoze muri make rero ikintu twabwira cyane cyane batwumva nuko abanyarwanda twese hamwe tugomba kuramira amagara yacu turya ibintu byiza birobanuye bisobanutse ariko tubirirane ku rugero kandi twirinda gukoresha ibintu byose bishobora kwangiza cyangwa gutuma turwara indwara zitandukanye zitanduzanya zirimo indwara z'ibihaha nka kanseri harimo indwara z'amara indwara z'umuvuduko w'amaraso uri hejuru harimo diyabete n'ibindi ibyo byose bishobora kwirindwa igihe cyose abantu bafashize ingamba nubwo harimo indwara ziza gutyo kubera impamvu ya genetike cyangwa uburyo umuntu yavutse cyangwa
agenda
bikura ku babyi ariko tuzi neza cyane ko inyinshi muri izo ngizo zishobora kwirinda gusa umuntu agiye afata izo ngamba ubutaha tuzagenda dushakamo indwara zimwe na zimwe cyane zikunze kuboneka ku zindi tuzibabwire mu magambo rwose afututse kugira ngo abaturage barusheho kuzumva ariko mu buryo hano mu Rwanda ho ingamba zirahari udutabo turahari ku maradiyo no ku mateleviziyo biravugwa buri gihe abajyanama b'ubuzima barakurikirana babyigisha mu baturage ari mu mijyi ari mu cyaro hose birakorwa rero twabwira abaturage bacu ko izi ndwara zishobora kwirindwa igihe cyose umuntu yegereye ibigo nderabuzima no kwa muganga agasobanuza ibyo yakora kugira ngo yirinde izo ndwara ariko icy'ingenzi cyane ni uko na siporo nayo ari ikintu cy'ingenzi cyane gishobora kurinda indwara hafi 30% y'izo ndwara zishobora gukumirwa ari uko umuntu gutabonye umwanya mutoya wo gukora siporo y'iburi 30 ku munsi
Ye Dr. Kanyankore William ndabashimiye cyane kuri ikiganiro muduhaye mugire kandi n'umunsi mwiza. Mwakoze rero namwe nshuti kwa mwateza amatwi ahani wudusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwari kumwe na Dr. Kanyankore William umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi kuri mikro Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Kuri uyu mwanya mugira mutega amatwi ikiganiro cy'inkino twavuganye n'uwunganira umuyobozi wa komite y'igihugu y'inkino mu Rwanda Eli Manirarora ku buryo inkino zifashe mu gihugu.
Mu by'ukuri nk'uko komite olimpike zose zo ku isi zitegura imikino olimpike, natwe turashaka kuzajya mu mikino olimpike izabera Rio de Janeiro. Mu mikino hasi byose turi kwitegura dushaka minima na kalifikasiyo, duteganya ko nibura o minimum tuzajyana abatlete 13 bose maximum tukazajyana abatlete 25. Kugeza ubu ngubu beach volleyball abana bakobwa batangiye urugendo rwo gushaka kuba ba mbere muri Afurika. Ikintu cya mbere abakobwa bacu babaye ba mbere, naho abahungu babaye ba kabiri nyuma ejo. Bazakomeza bajya mu kindi cyiciro atletisme mu kwirukanka twabonye ibyo bita Bourse Olympique. Kugeza ubu ngubu umuhungu umwe witwa Mvuye Kure Jean Pierre Eldoret mu myiteguro, ndetse n'umukobwa witwa Clementine nabo babonye Bourse Olympique bari mu myiteguro. Muri cycling gusiganwa ku magare twabonye naho Bourse Olympique ebyiri. Valensi watwaye Tour du Rwanda abonye Bourse Olympique, ndetse na Adrien Niyonshuti abonye Bourse Olympique. Turateganya yuko no muri boxing witwa Rukara cyangwa Cyiza Jean Pierre azabona minima abonye Bourse Olympique, ariko imyitozo igomba kugenda neza. Ndetse tukaba twabona n'abantu b'umukundo bavuye mu Buholandi uyu munsi nubwo bari bugira hano bavuye kwitegura kugira ngo turebe uburyo ki babona qualification, ku buryo twumva yuko atletisme, cyclisme, beach volleyball, taekwondo, boxing na swimming nibura abantu bazagira ubushya rwo kujya mu mikino olimpike babitsindiye badatumiwe.
Murakoze. Yari Eli Manirarora icegera cy'umukuru wa Komite National Olympique mu Rwanda. Twariko turavuga ku byerekeye inkino kugene byifashe mu Rwanda mu gihe u Rwanda ariko rwitegurira inkino mpuzamakungu z'i Rio de Janeiro mwakuza. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane.
Nshuti mwese muduteza amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Amari imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru yo muri iki gitondo. Eugenie.
Urakoze Fidele. Twabwiye ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko azakora ibiri mu bubasha bwe byose kugira ngo abaturage bose ba Israel bagire imibereho myiza kandi batekane. Bwana Netanyahu ibyo yabivuze ejo kwa gatatu i Yerusalemu, umunsi umwe nyuma y'uko ishyaka rye Likud ritsinze amatora y'abadepite. Mu majwi hafi ya yose yabaruwe, ishyaka Likud ryegukanye imyanya 30 mu myanya 120 yo mu nteko ishinga amategeko ugereranije n'imyanya 24 y'ishyaka rindi rinini Zionist Union byari bihanganye. Umuyobozi w'ishyaka, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS Margaret Chan ejo kwa gatatu yavuze ko yifuza kuba yafunga imiryango y'amasosiyete y'itabi. Chan yabivuze mu nama mpuzamahanga ku itabi ari Abu Dhabi, inama rero ivuga ku itabi Tobacco or Health. Igitero cy'indege itagira umuderevu bita drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyepfo ya Somalia cyagabwe mu cyumweru gishize cyahitanye Adan Garar wari umuyobozi mu mutwe w'abarwanyi ba Kiyisilamu Al-Shabab. Ibi byemejwe ejo kwa gatatu na Departement y'Ingabo za Amerika Pentagon. Pentagon yavuze ko igitero cyagabwe n'indege yitwara hafi ya Densur muri Somalia cyongeye gushegesha bikomeye Al-Shabab.
Igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Yamara kuba afise imirongo ya FM mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro c'abakiri bato kira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho muja ni mukanya. Ntimutangwe kandi ku mugoroba nk'uko mubimenyereye turabashikiza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mu kurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka nyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika igwirirana y'igituntu bivuye ku nzara rirashikira abana bakiri ku ntebe y'ishure kwisinzima ibice 76% kwijana by'abatonda batafunguye barakigwaye nkuko PAM ishami rya ONU gitaho ibifungurwa ku isi bivuga mu cegeranyo cyaryo cy'uno mwaka. Injyane z'urutavana ko mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara zituma amikoro y'ukubaho kw'imiryango agabanuka. Iyo ikaba inkurikizi yuko imiliyoni 23 z'abana b'abanyeshure bafatwa n'ingwara zo gufungura nabi harimo n'igituntu nk'uko PAM ribandanya rimenyesha. Ikwiragira ry'igituntu ku bwinshi mu mashure n'inkurikizi z'ukutamenya ko abarezi ibijanye n'iyo ngwara igitangura. Umwimbu w'ugwaruka rugwaye igituntu niwama wifashe neza ku bw'intege nke gwamana mu ishure. Ivyigwa by'abaganga batagira imbibe MSF bivuga ko ibice 25% ari ururonka amanota make bivuye ku kwama bisinzirirako. Ugutegekanya uburyo bukwiye mu kugwanya inzara mu mashure kwa binyishu yituzwa ry'igituntu PAM ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi ribona ko n'imiburiburi bungana n'imiliyaridi 3.2 z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka. Icobaye ciza kandi nuko urucanco rwo gukinga bimwe vy'umwihariko igituntu goboneka. Tumenyeshe ko igituntu gifatira mu mahaha ari nacyo candukira kiza imbere mu kibangamiye abanyeshure. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingwara y'igituntu mu mashure. Kuri mikro muri kumwe na jewe Ala if irankunda kaza mu kiganiro cacu ari nacyo gwanyu kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Kayanza. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati hoko gwiki kugira ngo igituntu gituzwe burundu mu mashure y'indaro ngize inyishu rumuha
bo gwiza abantu bazi ivyo bintu bagahimiriza abantu cyane kugira ngo babonye ivyo bimenyetso baje kwa muganga
umugwayi abonetse yuko ariko akorora mu mujana kwa muganga avugwa hakirikare ntabandanye aranduza abandi
natwebwe ari nk'ibishoboka uturosa nk'abantu baza baraza kutumenyesha na cyane cyane zingwara zibiza igituntu bishobora gufata abantu benshi cyane
bagatanga inyigisho bakabona bati ingwara y'igituntu ifata uku kuburyo umwe wese ashobora kumenya ati ngwaye ko no kwibaza ngwaye ko nkaheza nkagenda kwa muganga akampima karavye ngwaye
kusaba ivuriro ryo bari ri hafi kugira ngo bishitse bitworohere gushika kwa muganga.
Umunyeshuri babonye afashe bakamujana kwa muganga hakiri kare atabo aranduza
umuntu akaronka imfungurwa zikwiye akajya neza kugira umubiri uronka abasoda bakomeye.
Umunyeshure kagenda na nk'akantu azaraciramwo canke akihereya mu gucira ntakira habonye hariho hose.
Ugufungurira umwana agwaye igituntu indya zikwiye ziri mu miryango yose gutuma akurikirana izigwa atankomanzi kukaba nkako kumurinda ukuribwa mu mushishito nuko inkuru dukura hijya no hino zivuga tumenyeshe ko ukumushira mu buryamo bwa wenyene mu kiringo kiri hagati y'indwi zibiri na zitatu kuva atanguye imiti ko bangombwa kugira ntashishikare yanduza abamwegereye ivyo vyojana no kutamusangiza ibikoresho nabandi kubwa UNICEF ishami rya ONU gitaho ibibondo kwisi akaruhuko kari hagati y'iminota 15 na 20 karafasha amagara yuri ku miti ivura igituntu aho twovuga no kutazungurirwa mu gihe iriko iranyengetera mu mubiri nkuko abahinga bishira hamwe Fares byo mu bubirigi bavyemeza kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'igituntu mu mashure tegamatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Kayanza Diane ijambo ni gwa
Ugufungura imiryango imwe y'indya ni intandaro yo kugwara igituntu ku banyeshure bo kuri Liseka Yanza. Ibiharage n'ubutsima bw'imyumbati ku murango bagasubira ibiharage n'umuceri mu ijoro nkuko tubimenyeshwa n'ujejwe uburaro n'indero kuri iryo shure Apollinaire Mamanganya cyongeye amatu asigara mu butsima bw'imyumbati buriko buracunga akwega indwara y'igituntu metode ndi kuri yo umwe mu banyeshure bakigwaye yemeza ko umuganga yamuvuye yamubwiye ko amatuyifu akunda guhoma ku mahaha ukurundana kw'abanyeshure aho barara gutuma bandukiza igituntu mu gihe hari urwaye cyo mu mahaha ikabanuka jinkomezi z'umubiri zivuye kugufungura ibidakwiye naryo nyene rishobora gukwega igituntu ikiro cifu y'imyumbati gisangira abanyeshuri 8 nkuko bimenyeshwa n'ujejwe uburaro n'indero kuri Liseka Yanza Apollinaire Mamanganya abanyeshuri bo kuri Liseka Yanza bemeza ko badahaga bagasaba ko ibifungurwa bikwiye kongerezwa twumvirize Moyize Ndayishimiye umwe mu banyeshure bagwaye igituntu
baduha nyene bikenye no umuntu adashobora kumva ko yakwije no basaba ko bora bakongereza kandi bagahindura nibyo basanzwe baduha bakaraba bagashiramwo mutuboga
ukugwara igituntu ku banyeshure bibatera intege nke zo gusubiramwo ibyo bize n'umwaka w'ishure bakawusubiramwo ukudashikana ibice 50% mu vyigwa birenga bitatu byatumye metode ndi kuri yo wo kuri Liseka Yanza asibira kabiri mu mwaka wa 12 w'ibiharuro ugucerergwa mwishure kuvuye kugutora imiti kwa muganga gutuma abanyeshure basigara inyuma y'abandi mu vyigwa Georgette arakaza wo kuri Liseka Yanza amenyesha ko yamacerergwa amasahane agiye gutora umuti umunyeshure ari ku miti birashika umubiri wiwe ntumwemerere gufungura ivyo bahabwa n'ishure Georgette arakaza abandanya amenyesha ko yakunda kuribwa munda bigatuma siba ishure kugira aje gufungura ivyamwa n'imboga muhira tumenyeshe ko abanyeshure bashobora gufata imiti y'igituntu inshuro zibiri ntigikire kandi ntibamenye n'ico bivako ukujyamira ku munyeshure agwaye igituntu kumutera gukugwa amanota mu ndero twumvirize Ndikumana Janine
yaregeje nkako mbyuho bagashya bankura nk'amanota mu ndero kandi naho ndabisigura ntimabyumva bashya bavuga ngo nukwigwatsa ko yatavyo babaza
ubuyobozi bwa Lisegatara bumenyesha ko butanga agashiruka bute kubigisha kavuye mu ntererano y'ibihumbi bibiri umubyeyi atanga buri mwaka agasandugu ko gushigikirana k'abanyeshure bo kuri Lisegatara karafasha mu kugurana na amafaranga n'abagwaye igituntu barimwo umunyeshure araguranwa amafaranga akishura ibice 20% gusa nkuko tubibwirwa n'umurezi wo kuri iryo shure Dieudonné Nshimirimana byongeye abanyeshure barashigikirana mu kugurira ifungurwa bagenzi babo bagwaye igituntu agasukari ko kunywa icyayi n'ivyamwa nkuko byemezwa na Jean Bosco Bimenyimana umunyeshure arongoye umugwe kuri Lisegatara ugwanya igituntu imirima y'ishure irashigikira mu kukinga indwara zishobora gutumwa no gufungura nabi kuri Lisegatara uyobozi burikora ku mboga burima nkuko Furera Deusi Bigirimana arirongo yabimenyesha Tumenyeshe ko kuri lise gatara kuva mu mwaka uheze ata munyeshure yagwaye igitunu mu gihe mu 2013 abanyeshure 11 aribo bari bakigwaye ubumenyi buhabwa imboneza z'abanyeshure burazifasha twumvirize Anastase Ndizeye umunyeshure kuri lise gatara
ico twakora twaramuhanura aze aragerageze gufungura gusumba kwa yahora tukamubwira kandi agerageze gufata imiti adasivye kongera naho ajyamye tukaza turaza tukamureme Gea na wengu hiihe bole mubisanzo.
Ukwamana ubumenyi kubijanye n'indwara y'igitunu bikwiyeko abigisha bama basubiriwe mu inyigisho. Vyongeye kofasha kumenyesha bishasha kubijanye n'indwara y'igitunu. Anatole arakaza akeka ko nk'ibimenyetso by'indwara y'igitunu bishobora guhinduka. Imigwi yo kugwanya igitunu ikwiye kwama yashigikiwe mu nyigisho nabo mu buvuzi kugira ntibandukizanye. Ugushigikira abigisha mu kubaronsa uburyo bwo kwiyunguruza byofasha kugira umugwi wo kugwanya igitunu ushobore gukora neza twumvirize Anatole arakaza
ubudutera impunga kugira dushobore kurondera abantu cyane twebwe turondera uwo mwanya n'uburyo bwo kwiyunguruza cyane cyane kugira dushobore gushika muri uwo mwanya kubera na cyane cyane kwimodoka y'ishuri usanga idashobora kuza gutora abari mu bwira bagaruke kwigisha makrebe apremidi
abavyeyi barereye kuri Seka Yanza basaba kugishwa inama kugira ngo barabire hamwe n'abarezi ibijanye no gufungurira abanyeshure neza
Ibikorwa byo gusuzuma kare igitunu mu banyeshure ningira kamaro ibipimo mwe nivyo byarafashije abarenga 12 bashizwe ku miti kubababa 188 basuzumwe ku ishure gitiriwe Giselle Lalonde byo mu gisagara cha Ottawa muri Canada haraheza umwaka ico baye ciza nuko bavyeyi borungika abana ku mashure babanje kubasuzumisha ivyo vyofasha abarezi kumenya uko bafata umwana mu gihe yanduye iyo ngwara nkuko UNICEF ishami rya ONU gitaho ibibondo ku isi rihanura ukwitaho isuku ryaho tubaye cyo kimwe n'iryo ku mubiri kuba ngombwa na cyane cyane mu bibanze igitunu cama cibonekeje kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'igitunu mu mashure tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuhuza bikogwa mu mugambi wo kugwanya igitunu n'imibembe mu ntara ya Kayanza Gilbert Ruzagiriza aganira na mugenzanje Diane Ndonse
Ruzagiriza Gilbert ndabaramukije
mwaramutse
muba mu ofisi bikogwa mukorera mu mashure y'indaro mu kugwanya igitunu
hariho imigwi y'ugwaruka ijejwe kugwanya igitunu mu mashure naho kuvyekeye twebwe nta bikogwa bikomeye twe tuvuga ko bikoregwayo
muba mwibutswa niki mbega
ndamaze igihe gito mu migambi nasanze ibyo bitarimo
babona ko bidakenewe cyane
birakenewe mugabo azi ko gukora tegura imigambi azi ko bigoye usanga bategura cyane cyane byihutirwa gusumba ibindi
ibyo byihutirwa ko bari kuvura kurusha gukinga
musanze ibyiza tuzagukinga mugabo uriko turiko turaraba mu mashure usanga kubitigiri tusanga by'abagwayi ingwara y'igitundu usanga ari bikiya gusumba mu mitumba
ingwara y'igitundu teza kubonekera mu gukorora gusa
hejuru yo gukorora hariho kutagira konda kutagira akayabagu kubira ivyuya mu ijoro n'ibindi
kugira ngo ingwara y'igitundu ituzwe mu mashure y'indaro ubona hakwiriye gukogwa iki
yamigwi bakayinagura hanyuma bakaronka inyigisho ziba zigezweho ku bijyanye n'igitunu byofasha kukigwanya mu mashuri
tuzagiriza Gilbert turabakengurukiye
murakoze cyane
arakoze Diane kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo kaduhanura uko twokwigenza tugwaye igitunu ku muririmbyi Cedric Bangi batazira Ronaldo Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cy'ijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga
ibijanye n'ingwara y'igituntu mu mashure. Gwaruka ntimurambigwe. Gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Ngo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nibihe bintu bituma ugwara igituntu?
Hariho gufungura nabi. Hariho kuba ahara abantu babana ari benshi cyane gose bagwiriranye, ugasanga hari umwe ashobora gutuma yandura igituntu akacandukiza abantu bose. Ikindi cya gatatu, aho umuntu usanga mu magara yiwe n'umuntu afise babasuda bamugwanira bakeya.
Mbaza ndakwishura. Nashaka umuntu barire ibimenyetso byoba byerekana umuntu agwaye ingwara y'igituntu.
Ubwa mbere, umuntu arakorora akabura akayabago agatibiro. Nihajya mu ijoro iyo aryamye abona aguma birivyuya. Mbere ivyuya bishobora gutuma abura amahoro akaguma ariko arahindura impuzu aryamanye, kuko ibi ivyuya biguma biza buri mwanya kandi utovuga ngo harashushe.
Mbaza ndakwishura.
Nashira kumeraje yuko hoba hariho nk'umugera woba utera igituntu cyane nk'agakoko nka kujya kwa sida.
Nduzi kuko tutabonwa n'amaso y'abantu bita Basile de Coche. Umushakashatsi w'umudagi yitwa Robert Koch yarashoboye kubona yuko agakoko bita Basile de Coche ariko soko y'ingwara y'igituntu.
Mbaza ndakwishura. Bega umwana arashobora kuvukana ingwara y'igituntu?
Umwana ntashobora kuvukana ingwara y'igituntu. Kubera iki? Ingwara y'igituntu ni ingwara yandukira. Murabona nk'abajya abantu bagitangura kugira ibimenyetso hagiye iyo bakoroye bararungika mu kirere imiliyoni n'imiliyoni z'imigera canke hajya basamuye. Wa muntu ari hafi cane cane abana badafise inguvu zo kwigwanira ingwara zitandukanye, kenshi usanga ari bo bagiye kwandura. Ni ingwara ica mu kirere.
Rugamba rwa maki hayanje.
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mwadu itandukaniriza mukatubwira ukuntu ico gituntu cyandukira ko hoba hariho abo cyo bagikarira cyane n'abandi
bajye bataronka ingaburo zikwiriye zishobora gutuma umubiri wigwanira. Ingwara y'igituntu yagiye kongerekana kwera ingwara ya sida, kuko ikarira cyane cyane abasoda bacu. Usanga ingwara y'igituntu imuje ko ningokana n'ingoka, hama n'abasaza ugasanga rero barasinzikaye ningokana n'ingoka.
Mbaza ndakwishura.
Murashobora kutubwira ukuntu igituntu cyandukiye?
Kugira umuntu yandura igituntu ni uko ubwa mbere aba yaronse umuntu amwandukiza. Mu kumwandukiza naho niko ari umuntu baba babana babona n'umwanya munini akorora cyangwa agoma yasamura akoranka mu kirere ya migera itera ingwara y'igituntu, ugasanga nawe acanduye n'ingona n'ingoga.
Mbaza ndakwishura.
Nshaka kubaza mbega igituntu bakivura kigakira?
Ego cyane. Umuntu afashe imiti neza akira ntagire n'ingaruka mbi zimushikira.
Mbaza ndakwishura.
Nk'ubu turi mu ndaro, nibihe bintu twokwirinda kugira ngo ntitwanduzanye igituntu?
Abayobozi babo bakwiye kwitwararika guha umuco umuyaga ukinjira neza mu byumba, bagahema neza atakibazo, hama baravye ukuntu icumba kikingana bagashira abanyeshuri bakwiriranye. Ntibashireho benshi kuko umwe wenyine gusa asho gutuma icumba kirimo abantu 20 bashobora kwandura bose ingwara y'igituntu. Umwe muri bo ashoboye kubona ko atameze neza asinzikaye, yo bivuga ningona ningoga kugira avugwe kare nyandukize.
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika. Nubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko iyo umenye ko andi igituntu ukaja kwa muganga bashobora kuguha amezi 6 yo gutegwa inshinge usibije n'umunsi umwe, ko ushobora kongera ugasubira ku ntango bakabigutera bushasha, cyangwa ayo amezi 6 aheze ku gituntu ushobora gucugikira burundu.
Igituntu kivugwa amezi 6 rero asibye rimwe ni hahandi ushobora gusanga ariko aratuma ya migera y'igituntu ikomera ikazomutuma aja kurwa rutonde rw'imiti rukaze haba harimo nishinge kandi ivyo vyo vyo mumenye yuko umuntu abitegwa amezi munani umwaka canke akarenza
mbaza ndakwishura
Nicha ikiringo ntarengwa umuntu agwa igituntu ashora gupfira ko yatagiye kwivuza.
Ntawo uvuga ngo nyuma ya mezi abiri cyangwa atatu. Icize nuko umuntu wese yibonye ko ibimenyetso twavuze mu nyishu z'imbere yihutira kwa muganga ningoga akisuzumisha.
Mbaza ndakwishura.
Narumvise ko hariho igituntu cyo muhimba vyirondoka ku bakobwa. Nashaka menye ukuntu ico gituntu cyandukira.
Igituntu gica mu bimba vyirondoka by'abakobwa n'abakenyezi. Kirabaho kugira umuntu acandure nibisukirane by'ibimenyetso byinshi negose cyane cyane ukubaho nabi no gufungura nabi cyane
mbaza ndakwishura
mu byamaze kumva nzi yuko habaho n'igituntu cyo mu magufa mbega icyo naco cyo bacandukira
hari igituntu cyo mu mahaha ayo candukiza cyane gose ariko hakaba igituntu cyo mu nda igituntu cyo mu bimba byirondoka igituntu cyo mu magufa ibituntu nk'ivyo ntivyandukiza nukuvuga uwo muntu akigwaye ntaza kucanduza urya bajyamanye urya babanye urya bakorana
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumbiriza karirimbo katwigisha kugwanya igituntu ku muririnzi Cedric Bangi batazira Ronaldo Jambo abanywanyi bacu Jean Dodieu nkurikiye wibubanza yatwakuye avuga ati dusigaye tunezerezwa no kumviriza ikiganiro kira kuko kirimwo impanuro zidasanzwe ku magara yacu arongera akabaza ati mbega none bitegwa niki kugwaruka gonga hibubanza twamana ubwoba na cyane cyane kubera intambara none ntacho vyica mu magara yacu muganga Anita Munyana duhere inshyo munywanyi
birica amagara kukubujya iyo umuntu aguma muri ruhagarara nta mahora ronka kandi nta muntu numwe atazi yuko kugira umuntu agira amagara neza abashobora kubona ko mu buzima atakintu kimwe kimuhagarika umutima rero muri rusange urashobora gutuma ivyo byose aguma biyumvira biteze ko ejo budaca bishobora kumutuma ahahamuka mbere bikamugwanza no mu mutwe kasanga aragwaye umutima canke aragwaye yangwara yivuduka ry'amaraso muri we nyene nta mahora afise
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyeshu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije nuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro kubyibutse abasokuru uno musi uvuga uti agakoni uzokwitwaza mu busaza ugaca ukiri muto
bikubwiye iki
umuntu atiretse akiri mutoya bimaze gukora biragorana
bikubwiye iki
kugira urondere ubuzima uzobamwo muri kazozumanze gusaza ubihigukiri muto
bikubwiye iki
dufate nk'umwamashure bose bora gutangura mu mwaka wa mbere ufise imyaka 50 ntibishoboka
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese ngateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimire Diane Ndonse na Joseline Nduwayo bamfashije gutorokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 404 860 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda
ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Sakumini mwenda reba ngashoberwa
seda umuhanda ndawambukane nivanga muri nyamwishi tugakwirwa imishwaro nugo nugo mundi juru ryawe ry'igicamunsi kera bitaga kibera inka n'inyijoro ryawe nyamunsi ryo mu bikombe by'agakinjiro ryo mu bikombe by'agakinjiro